Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu. Aho mwutumvira kuri FM 88 bice bitatu na FM 104 bice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
Hari ikibazo mu barovyi cigitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi. Igitoro ni intamamingaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri.
Uwo ni Bwana Mukanyasadi, ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarobyi n'abacuruza amafi ku rwego rw'igihugu. Avuga impamvu umwuga wo kuroba utarimo kugenda neza muri iki gihe mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turararitse, mube hafi ya radio yanyu. Mbere yo kwerekeza ku mugabane w'Afrika, duhere ku mugabane w'Uburayi aharaye habereye ibitero by'iterabwoba. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May uyu munsi ku cyumweru yavuze ko ibitero bitatu by'iterabwoba byabaye muri aya mezi atatu. Icyo bihuriyeho ari uko ababigabye bafite ingengabitekerezo y'ubugome bw'intagondwa za Kiyisilamu. Ibyo bitero avuga ko birimo icyabaye ku rutindo ruzwi nka London Bridge n'icyabaye ku isoko Borough Market ejo kwa gatandatu. May yavuze ko iterabwoba ribyara iterabwoba kandi ko ababikora bagenda biganana. Yagize ati, kugeza ubu hari ukwihanganira iterabwoba gukabije mu gihugu cyacu. Ati, tugomba kurushaho kubishyiramo ingufu no guhashya iryo terabwoba, tugakura ubutagondwa aho abaturage bahurira no mu gihugu hose. Polisi i Londres yavuze ko igitero cy'ejo kwa gatandatu cyahitanye abantu barindwi kandi ko abagabye icyo gitero batatu bapfuye. Abantu 48 barakomeretse, bamwe bikomeye. Abategetsi bavuga ko umukwabu urimo gukorwa mu burasirazuba bwa Londres mu bifitanye isano n'icyo gitero. Uko birimo gukorwa ariko ntibiramenyekana. Cyakora ikizwi n'uko iki gitero cyabaye uko byatangiriye ku modoka nini igemura ibintu yo mu bwoko bwa vani yari ifite umuvuduko munini ku rutindo London Bridge yiroshye mu banyamaguru. Aho rero hari ejo kwa gatandatu mu ijoro nyuma ya saa yine gato. Abari bayitwaye bakomeje berekeza ku isoko Borough Market. Abo bagabo batatu bahise bava muri iyo modoka batangira gutera abantu ibyuma. Uko ari batatu barashwe mu minota itarenze 8 n'abapolisi ba mbere batabaye nk'uko polisi ibitangaza. Noneho tujye ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Amashyaka hasa nakomeye mu Rwanda atari ku butegetsi akomeje gutangaza ko Perezida Paul Kagame ariwe mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'ishyaka riharanira imibereho y'abaturage PSD, no kuri iki cyumweru ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu ryemeje ko Perezida Kagame ariwe uzaba umukandida waryo. Ibibaye mu ishyaka PL birasa n'ibidatunguranye ubwo ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'Abanyarwanda PSD ryatangazaga ko rishyigikiye Perezida Paul Kagame nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida wa PSD Bwana Vincent Biruta yari yabivuzeho hashimangira adashidikanya ko n'ayandi mashyaka azatanga Perezida Kagame nk'umukandida. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu naryo riteye ikirenge mu cya PSD. Amashyaka yombi afatwa nk'atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda. Turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha ya mu gitondo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
tugenaneho mu Burundi abana bavukana indwara y'umutima kimwe nabifata bakuze birabagora kubona uko bivuza iyo bakeneye kubagwa uretse ko bisaba nakayabo k'amafaranga nta nabaganga b'impuguke bari mu Burundi bashobora kubikora cyakora hari ishyirahamwe ryitwa Maison Bon Samaritain du Burundi ribafasha kujya kwivuza hanze ku buntu uretse ko abagira ayo mahirwe ari bake ugeranije n'ababyifuza inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura Eroje Wirikaneza
bari bambwiye ko norondera imiliyoni 6 cyo mu kwihebura nari nihebuye nyene ko nabona ayo mahera abansavye n'ukuri n'ibihumbi 50 sindabifata mu ntoki
umukenyezi w'imyaka 45 afite agahungu kiga mu mwaka wa 4 mu mashuri y'intango nakana kagira gatatu mu muryango w'abana batatu nyene kakaba inako kanyuma Daniel Manirakiza numwe mu bana bagize amahirwe yo kuja kwivuza mu Faransa indwara y'umutima umuryango wiwe nta buryo wari ufize bwo kuja kumuvuza umuvyeyi cyo kimwe n'abandi bavyeyi hatibagiwe abandi bakize iyo ndwara ubakanya muneza nikose
bo umunezero twumvise wabaye umunezero mwishi cyane udasanzwe mbere kuva umuntu nka jewe mbayeho ntabana nimwe cyane mukigere ndawubona kuko haragize imigendo ishobora kwivuga no mu miryango yacu beshi ntibanavyumva Hana twagenda tugiye kudotora hanyuma gacha baratwinyegeza ibintu byaraba kubera gutinya ikibazo ciwacu
Nje nitwankoze Judy Kayeda aniga kuri SM Sherakange hasinyaka 14 nkabambana n'abyeyi banje jewe nkabandumwa nagiye kuvugwa hanze mu bagwaye mutima hama Imana irabikunda irabikora ndakira ndagaruka meze neza umutima narawuvukanye sinashobora gukina n'abandi bana niruke cyangwa nyine nkore ikintu kindisha cyane ntibyo ashobora gukunda ubu nta na kimwe ndashobora kwiruka byose ndabikora nta ngorane
ahahindutse ibintu byinshi kuri jewe kubera hari ibyo nashobora gukora ubu nkora nk'akarorero nka siporo narifuza gukina nta kibazo na kimwe kandi ntanu na hamwe numva mbabara ndiko ndakina
nari febre cyane kuko n'ibiro byaguma bipunguka nk'icyo gihe naja kwipimisha bambwira yuko ngwaye umutima nari navuye ku biro 76 nari ngeze ku biro 55
n'ukuri ntangorane mbona afise kwishura rakurikira neza eka n'igikorwa atahora nkorera ubwa mbere ubu ndabona ko akinkorera n'urugendo atahora afata ubararufata neza tukagenda tukagaruka tangorane
akina nabandi
neza cyane asanzwe nakunda n'umupira umupira arawukunda cyane
uwo munezero rishira hamwe ry'umusamariya w'imbabazi Maison Bon Samaritain du Burundi ribona mu impembo nubwo atamafaranga ryinjiza Alexis Butoyi ni warirongoye
Nacho turonka mu nyungu z'uburyo ariko turunguka cyane kuko nta kintu kiryoshye nko kuba ufise amahoro y'umutima waragiye mu muvu munini dusubiza ubuzima umwana gwaye n'umunezero mu muryango birahimbaye kumva waraterereye naho kiba kintu gitoya mu busamariya bwacu rero naho buri uravye nk'umwana aba agiye kuvugwa niwe mutegetsi wejo niwe mukozi w'igihugu niwe azomukoresha birafasha kukusanga umuryango babuza amahoro uwo mwana wabagwaye abirabasahura vyinshi
abakize n'abakijije ababo barashimishira hamwe ry'abatabaye
ishyiramwe ry'abasamariya agenda gifuriza umutekano udasanzwe n'iterambere rikomeye n'umutima w'igirukundo boshishikara bafasha abantu
Icyo no yifuriza niba ndangitera imbere nyabona nk'umuzinga n'Imana ihezagire izo kwa mitera imbere imyaka yose yitaho abafise ingorane nkizi
nk'icyo no saba nk'abariko baratwumviriza prema boshobora nk'uwo mugira neza Alexis kugira icyo bakora kugira ngo nawe bamutere agatege n'umuntu yitanga cyane mu buryo bukomeye cyane
Ariko abasamariya b'imbabazi basanga bonyene batikwije.
Ntamwe bubone kandi mashira hamwe akora nk'ibi, tugakora impugu bitandukanye bakaronda ibindi bihugu tudakoreramwe, byo baviza gusumba kuko abagwaye ni benshi cyane. Tukurikije ama ibiharuro vya OMS, umwana umwe kwijana kwisinzima avuka afise umutima utugaye. Gaha mu Burundi bararenga kure niyo kuko dufashe nkabo twakira buri mwaka nabo turungika ni benshi cyane no kubwira yuko uyu mwaka gusaho tugeze ngaha tumaze kwa kira amadosi ashika ku 90 je baviza cyane amutse amashira makuru nk'ibi nubwo atoboneka hasi hakaboneka abadufata mu mugongo kugira ngo nabo bemerewe baronke byihuse bitabo by'inzira n'imatike y'indege kuko benshi babibura hamwe bagapfa kandi bari baronse tubitwa twagusaba bavura
bamwe mu bavuye bagakira bahakuye indi ntumbero y'ubuzima
akazi nshaka gukora no kuvura abandi bana nkanje nshaka kuvura abandi bana nkanje kuko nanje abamvuye prama barafashije ikintu gikomeye cyane
ibyo ndiko ndiga ni nagirirwa ubuntu mani kanera iteka nanje ndashobora kujya mu bonsa marite vraiment nanje nkagira icyo nterereye ku bana b'abarundi
kuva mwaka wa 2012 ishira hamwe ryo musamariya b'imbabazi ritanguye gukora rimaze kurungika muri rusangi abana n'abakuze 144 kwivuriza hanze y'uBurundi abantu rirungika ribahabwa n'abaganga b'abahinga baba bapimye naho abana benshi baryitura baba bagwaye umutima n'abagwaye izindi ngwara zavurirwa mu Burundi rishobora kubafasha ariko abakuze bari munsi y'imyaka 60 yakira abagwaye umutima gusa abagwaye ico basabwa no kwirihitika indege byonyene nayo kubaho no kuvurwa bigakorwa ku buntu abahinga bavuga ko mu Burundi abana bari hafi y'ibice 200% bavuka n'ingwara y'umutima eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Roje tuve mu ntara Bujumbura tujye mu ntara Rumonge aho abarobyi barenga 70% bahagaritse akazi kabo ko kuroba ku kivuko cya Rumonge mu ntara Rumonge kubera ubukene bwa lisansi ibi byemezwa n'umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abarobyi n'abacuruza amafi mu Burundi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye
Ushitse ku kivuko cha Rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga w'ukuroba mu kiyaga cha Tanganyika bahagaritse akazi aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'abarobyi bicaye babuze yo bacira nayo bamira muri abo ijwi rya Amerika yahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarobyi bo mu Burundi we nawe ni Mukanyasadi umunyamabanga mukuru w'ugo runani ku rwego rw'igihugu atanga igituma umwuga w'ukuroba utari kugenda neza muri kino gihe
ego hari ikibazo nga ha mu barovyi cigitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjye mu mazi igitoro ni intama mingaha mu gwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri ni kuvuga yuko twandikiwe iri 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri
ibivugwa no mutegetsi wo mu runani rw'abarovyi biremezwa n'abarovyi bo kumwe hawa Rumonge bavuga ko igitoro kingana ni litro 30 baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku ma station ataco kibafasha bahisemo guhagarika umwuga ndi ku magenge Federico numwe muri abo barovyi bahagaritse akazi ko kuroba haraheze iminsi
nivyo kubera ingorane y'igitoro imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane y'igitoro turonka irito 2025 ndushaka gusika iyo ngorane dufise
muri no minsi rero akabuga kariyo mu kiyaga
ifi zariyo umwimbo wariyo mugahabuze igitoro
rero ko ari wo mugabo rusanzwe gukora ubona gahomo kangana gute
agahomo ni kanini cyane kuko sinzoronka ntungu umuryango kuko nahandi twazi kuburaro n'ubura mukora haraha mu kiyaga
mu runani rw'abarovyi mu Burundi bemeza ko gahombo ari kanini haba ku barovyi no kuri leta umunyamabanga w'ugo runani Mukanyasadi afite icyo asaba ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare na gataka
igitoro muri ugo rwego rw'abarovyi igitoro ntacu izo zanyanzarake za gatumba aho hose muri iyo myeha yose dufite imyeha 18 mu gihugu cy'u Burundi aho hose barafise ntamba mye igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro
muri rusangi mubona abarovyi boroswa iritro zingahe ruhande y'izo 30
ndibaza yuko twegwe turabarovyi kandi amazi yose turayamenyereye ni kuvuga yuko niburi buri bohabwa iritro 60 kugira bashike aho imboga ziri ko ahampande izo iritro 30 bahora batanga bo kongerezwa izindi 30
muramatari w'intara Rumonge arumva igisabo cabo barovyi ariko asanga bidashoboka Juvenal Bigirimana asaba barovyi kuba barikora kuri izo litiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi
ico gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyo bakirimo no vuga nti nk'ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbibe za Rumonge turonka iritiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato ico gitoro ndibakoresha ico kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronke ntibave basanga kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashise ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zitwagwa n'umuduga zizobapfako none imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza imijyango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye nabandi barakeneye kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bomenya yuko bwo gabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya figusa rakeneye ibindi none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore
mu ntara ya Rumonge haharugwa amastasi 9 imwe kuri 5 ziri mu gisagara ca Rumonge niyo yariko itanga ico gitoro kuri no wa 4 ariko gushika igice cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa 4 nyene cari carangiye muntara rumonge iri mu bumanuko bw'Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyi nkuru. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, tubutse ko yari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda. Mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikazo ni kwa nyungu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye.
Banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko ni woja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwica ngo ishetani yibereho. Urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu. Urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture. Niba batunura ko ari bo benshi uzacugira gute?
Ubu rero kubganya ibiganiro birashoboka mu Burundi.
Ibiganiro biko biraba byatanguye kera. Kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe. Mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabaje bagize kudeta. Nce navuze nti ntahubwo mpuvuze biki vuga uti genda mugura ama prizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe base ntagire numwe avamwo. Neko ntaravyumva bayo babivuga. None watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene ko hari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbe ko atantu uri ko aramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbe ko batanu ari ko aramuvugira ngo naze mu biganiro. None wese ubugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo nimuvuge n'abagizi bana ahubwo twagurura ubusho bwose bavuye banze nabo nyine mu bigani. None ko ivyo batabivuga icereka rero ko bavuga ivyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoza akabi gatoyi akaba ari wagumapfunza
ibyo wagumye ukora byose ni hazahazamwo akantu k'igisirikare umugambo cyane defte deho ntuhavushira mu gisirikare akantu k'igisirikare.
Yeah mwisanze iyo z'ubwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri by'igisirikare uri umunyepatiki ukora ibya politiki. Umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa n'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa akora. Ndavuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka. Nawe nibaza yuko mu gutamba kushitse ku mudugo ari kushitse ku manuka tatambuka cyo kurahindura ingendo.
Ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki?
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Mere nk'ubu rahati twahoriye munsi y'iti kidarapa. Nuvuga icaduhuza cyari igihugu. Mujyahe mu kiri igihugu. Je nanje ntahe mu kiri igihugu. Ntidushobora kumvikana. Ivyo birumvikana. Ee nico gituma rero tuvanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
none bari hehe usenera cyaho
yagerera nkubimbaza mu gicunza ariko arayerera koko nta wopfuka ngo abangwa mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD-FDD bariko biyumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhigana igico kibanza
ico gihe
wahabye ibitinyo
ico gihe nababivuga. Mugabo urumva ntivyari Nikimenya amenya ko bitari byo urabona ntese byo byaba iyo bari bavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka nje ntavyo wigeze ubona ndiba
ije ntibi mukuru w'igihugu uno munsi nta naho kikuza muti no yihiganirwa nanje
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyo ituma je abantu byamari ko barantangaza sinumva igituma abantu baho umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ko umukuru w'igihugu beshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya anumuntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni generali gene ubwo barazi icyari cy'umukuru
w'igihugu.
Ku mukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzongera ikizongera sindacanka mugabo ndakubwira guhoha uvuga uti ndashaka umukuru w'igihugu ahubwo je biranantera nubwo je sinumva niyo no bihera. Nubunyere nkumva kumenga no uvuga nti je ndashaka umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikiranganje inka hagati mu gihugu ukaba mu general ukaba umukuru ku isonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri ko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
general bati ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kiro kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko kumenga nta kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bandi bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duci manza tudasanya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sishora kumvi bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kujya kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwe kwitonza nibande bari mu gwego gwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo ubu numukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamanda yubahiriza abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri sene defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora abaye ahantu batoraza mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo n'ihu busamaza abarundi kuko ntiturashikana no kugice cyo gushira mu ngiro ivyatoye muri CNDD-FDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batoye hanyuma turabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubonaho tuzogira ibiki ikere muri kuravuga kuti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga kuti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugacara rero mumenya muti aha uwo bishira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitwa nikontora ko twashitse mu ngiro ivyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro umva ntibire ntibira
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri se David ndiko murakora
ego cyane sinzi kumaze iminsi uri kurankurikirana jewe natango gisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri CNDD-FDD twahaye icyivugo heti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene si tuhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mupfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva Nuvuga nturi babantu wiyicariye none Imana iragaburira uwicaye. Murankunda guca ndabakira mu igana. Ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana. Bati usivye gukora tusiba no kurya.
None bakore hehe ko arabishomera byinshi.
Umverere ingorane nizo. Kwa muziko we uzobahubeshejweho nuwundi. Iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene. Ufise ubwenge? Aho ukoresha ubwenge bwawe ugaba ngo bazompa batampaye ndapfuye. Nijyo kosa ya mbere dufise. Aha we no gufatiranye ne ku mukingo. Aho gero utambwiye we ko ubunyane wihangingo atareti guhakaza atamuntu numwe naho ukora utakora. Wavuga ko wewe ucufana inzara. Ubunyane ukabinyemerera neza ati je no cafana inzara. Ngeze ukuri. Nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntacamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nuvugije kwaka iyo talenta yayo kuko ntacuyimariye
none umubaza imisi mu wagira ngo bakore iki
abene gihugu bose cyindabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cye nkoburunda kwa karorero ndavise nkoburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kubwira inkoko iragura inka
agira bati
we inzira yoroshe ubunye
ushikuza
ngo inzira yoroshe ubunye inkoko ibundikira ubuswe bunga
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswe w'inkoko umuswe w'inkoko gugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gwiki ku bintu byose byazimbye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutabu ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutayi none nturoza ntiwarose umuswi
udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwere jewe niga muri primaire jera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutayi nane nakubwiye nakubwiye ingere natsibiziriko none uwo umutahe no wowe gutsibiziriko umutahe ni wewe nyene none ntumva ko racende ku mutahe kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose basivye biziriko niba ko habagura n'ibyatsi batse
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese kara nti twa duhombye rero upfu muhevye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese kara urumva twa duhombye turose
umusese kara ubu umutahe mugiye gutsibiziriko mwese ubura n'ivyatsi batibamo
atubura n'ivyatsi batibamo mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze mugaca muzara amadola ntimuca butabagira amahingurira erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha uko umurundi wose ategeza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabutaha
ndagushimiye cyane Jerome Niyonzima kuri icyo kiganiro waduteguriye nkaba nshimira kandi n'abaduteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bisorejwe cyangwa se bihumurije kubanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Justin Twet afatanije na Fatuma Karala Arimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi nongere mbashimire byimazeyo mbifuriza ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.